This is VOA in Washington. It's Sunday morning in East Central Africa. Stay tuned for weekend programming in Kirundi and Kinyarwanda.
Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ryumvikanira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikro muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Muri kice cya mbere cy'ibiganiro byacu turabagezaho amakuru, tubafite ikiganiro tujahe cy'urubyiruko mu kwiteza imbere, mu gice cya kabiri tubafite ikiganiro dusangira ijambo. Turahera ku makuru.
Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo. Sosiyete y'indege ya Malaysian Airlines iri mu bibazo bitoroshye nyuma y'ihanurwa ry'iyo ndege hejuru y'ikirere cya Ukraine mu kwezi kwa karindwi n'izimira ry'indi ndege mu kwezi kwa gatatu. Ayo makuba yagwiriye iyo sosiyete yakomeje guteza Malaysian Airlines igihombo, ubu leta ikaba itangaza ko igiye kwigarurira iyo sosiyete. Leta ivuga ko iteganya gushora akayabo ka miliyari hafi ebyiri z'amadolari muri Malaysian Airlines mu rwego rwo kugerageza kuyizahura, dore ko abantu benshi ubu batifuza gukoresha iyo ndege yaguyemo abantu hafi 600 mu gihe cy'amezi abiri. Hagati aho iyo sosiyete yatangaje ko igiye kwirukana abakozi bagera ku 600, ni ukuvuga hafi 30% ry'abakozi bose bagize iyo sosiyete. Izindi ngamba leta ifitiye iyo sosiyete zirimo kugabanya ingendo ndende yagiriraga mu bihugu byinshi bitandukanye byo ku isi. Azmar Mokhtar, umuyobozi w'iyo sosiyete, yavuze ko yizeye ko mu minsi itari myinshi indege Malaysian Airlines izongera kunguka ikanagirirwa icyizere n'abagenzi. Amakuru dukesha ikinyamakuru The New York Times yemeza ko iyo sosiyete yagize igihombo cya $97 million mu gihe cy'amezi make nyuma y'izimira ry'indege Malaysian Airlines. Icyo gihombo barateganya ko kiziyongera bitewe n'ihanurwa nanone rya Malaysian Airlines. Usibye ibi bibazo yahuye nabyo mu mezi make ashize, Malaysian Airlines yari isanzwe ifite ibibazo by'imyenda ikabakaba hafi miliyari enye z'amadolari. Amasosiyete mashya nayo akora iby'indege ari mu byateye iyi sosiyete igihombo gikomeye. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu gihe icyorezo cya Ebola gikomeje kuyogoza ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afrika, abaturage muri Nigeria bakomeje kurwanya ko amasantre yakira abarwaye Ebola yubakwa hafi y'imidugudu yabo. Nk'uko bitangazwa n'umunyamakuru wacu uri muri Nigeria, abaturage muri iyi minsi ngo bafitiye Ebola ubwoba kurusha na Boko Haram, umutwe w'intagondwa umaze iminsi wibasiye amajyaruguru ya Nigeria. Muri iki cyumweru dusoza, abaturage mu mujyi wa Kaduna barigaragambije bamagana ayo masantre ya Ebola. Bimwe mu byapa bari bitwaje byavugaga ko batifuza Ebola mu mavuriro yabo. Ebola imaze guhitana abantu 6 muri Nigeria, abandi 15 bakaba barimo kuvurwa iyo ndwara. Minisitiri w'ubuzima yahumurije abo baturage ababwira ko batazigera bagira aho bahurira n'abarwayi, kuko abarwayi bazajya bashyirwa mu kato.
Mugenzi wacu arakoze kutugezaho ayo makuru mu magambo make. Muracyateza amatwi Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ngiki cya kiganiro tujahe.
Ujahe.
We ujahe. Mbega nyine tujahe.
Inyishu ni mu kiganiro tujahe ikangurira urwaruka kwiyungunganya mu migambi ruteza imbere. Tujahe.
Turabaramukije gwaruka namwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Amasezerano yo gukota inzu idandarizwamo ategerezwa gufatira ku kiringo kizwi kandi cemejwe na banyene kuyagira. Ikindi atanga uburenganzira bungana ku mpande zose akarorero nubwo gukorera muri iyo nzu hakurikizwe ikiringo basezeranye ko wayikose hamwe nuko nyeneyo aronka kugihe amafaranga bumvikanye ikigega mpuzamakungu FMI cemeza ko Zoba vyiza abantu bashize imitahe yabo mu bwubatsi bw'inyubakwa zikoregwamo urudandazwa ariko rero ivyo vyoroha mu gihe amategeko yorohereza abagwiza tunga mu mugambi benuyo co kimwe n'ukugere ubutunzi bwifashe mu gihugu mu bihugu bimwe bimwe biragora gushira umutahe muri bene izo nyubakwa bivuye ku matagisi y'umurengera mu vy'ubwubatsi canke ayatozwa mu gihe inzu zikoteshwa co mwomenya Nuko atamutahe mu byo kubaka atani nyubakwa z'ukudandarizwamo zizoboneka umuriro wadutse mu isoko nkuru ya Bujumbura warunyuye uko ibintu byari bimeze bike hajya amazu abadandaza bakoreramwo abiheza ibintu nibindi babona ko inyubakwa mwenizo zoboneka kandi ntizizimbe habaye ubwigenge mu kuronswa ingurane kandi zisaba inyungu iciriye hagufi ugukota inzu y'ukudandarizamwo n'ugufata icemezo gihambaye insiguro nuko iyo urudandazwa ruhomvye nyene kuyifata ashobora kubura ico ayiriha amaherezo akaba ukuzimangana kwaho yahora akorera ariko rero birorohereza uwifuza kudoduza umutahe wiwe kuko ashobora kuva muri ico kibanza kuko atangingo imusaba kubandanya amasezerano y'iyo yahora kose Kiganiro cy'uno munsi turabira hamwe bijanye n'ingorane zifatiye kwizimba ry'inyubakwa zo kugiriramwo urudandazwa kuri mikro muri kumwe na jewe Alain Yves Irankunda kaze mu kiganiro cacu tujahe arico rwanyu Mu kwinjira mu kiganiro nyezina duhi jambo ugwaruka rutandukanye mugenzanje Diane Ndonse arubaza ati izimba ry'inyubakwa abikorera ivyabo bakoreramwo rizana akahe gahombo ngizi nyishuba muha
ibikiro cyo goma biduga kandi abakiriya twe nitubaduza umudugije cyagira gushona jambo kae
ajana mw'ibintu mugabo hagahera imisi agasanga ntiyungutse urumva yuko bidaheza bimworohere kubandanya ariha
iyo bazimbwe natwumva bacha baduze igiciro gushusanga nk'aya makoti canke aya mapantaro gushusanga badugije ibeye
ugerageje kuraba kuvaho isoko uhiriye hari ahantu hatari hagenewe kudandariza ibintu ubu basigaye bahadandariza ndavuga nk'ibarabara ryari munsi y'isoko baragwanya cyane abantu bahadandariza kandi nta nubwo bari beshi ariko ubugiye ntuboronka naho honyora abasuma barose akazi kuri bo ni chance kuko nta numwe hacangwa vyo batamusofye
abantu bagerageza kwiyungunganya mu buryo budashoboka ko menga bari kwagwara n'ubuzima ugasanga bakorera nk'ahantu batisunze amategeko ahantu hato ari benshi cyane ugasanga nta buzu bwasuga umwe buhari aba bapangije nabo usanga baduze ibiciro kuko urumva abasaba baba ari benshi gusumba abatanga bimwe mu Faransa bita loi de l'offre de la demande
amasezerano ashobora guca mu nyandiko canke impande zose zikabivugana ariko rero harinda kuba ivyemeza yuko umwumvikano wabayeho hari na yandi abahisunzwe imigenzo canke imikorere y'abantu ariko navyo nyene birinda kuba bizwi n'amategeko abamenyereye ibijanye no gukota amazu baduhanura ko imbere yo gushira umukono ku masezerano ushaka kwidandarizamwo Yobanza kumenya ico atavako canke ico yemera ko baganira na nyeneyo yo kwitwararika kandi ko intambwe zose bashikako ziba zumvikanywe ko atabizigizigi no gushira cane cane inguvu kuvyo baba batarumvikanako kugira ngo twumve neza ibijanye no gukota amazu y'ukudandarizamwo na cane cane mu gisagara ca Bujumbura tega matwi itohoza mugenzanje Diane Ndonse yagiriraniye n'abadandaza banyena amazu co kimwe n'abaguzi batandukanye
bahano mu gisagara ca Bujumbura. Diane, ijambo ni gwawe.
Urakoze ala Eve. Mu nyuma y'umuriro wadutse mu isoko nkuru ya Bujumbura, haraheza amezi arenga indwi, nuba badandaza baracarondera aho bikika kugira ngo babandanye urudandazwa rwabo. Hirya no hino mu micungararo yaho ryahoze ibikorwa byo kuduza impome no kuzimanika ku nyubako azazi hasanzwe hagati mu gisagara cha Bujumbura nivyo byaranze bihe byici ibura ry'ibibanza abadandaza bakoreramwo rituma bemera kugabura aka kakaba kandi akajyo ko gusabikanya amafaranga gukota kubera ku biciro byabaye murengera uko niko Graciose Rukemampunzi na Marie Claire Kabatoni abadandaza b'impunzu babigenjeje ibihumba majana tatu ku kwezi nivyo birihwa ikibanza gifise hafi imetero kwadarato zine mu kibanza Village Market kare cha kotwa ibihumbi jana gusa ku kwezi Epimac habakurama umudandaza w'amasakoshi we yahabonye uwemeye kumusahiriza aha yamanika igici nkokora abarondera amazu yo kudandarizamwo ni ngwati y'umurengera isabwa Epimac abakurama yemeye guhindura urudandazwa rwa telefone ngendanwa yahora akora kuko ataronse ahazanda tumwumvirize
Ikibanza ku kwezi na majana 5 majana 5 ukariha umwaka umwaka miliyoni 6 urumva nk'umuntu yahishije nk'ibintu mu isoko ugasohoko atani kintu na kimwe usigaranye umva amafaranga wayakura he biragoye
kugira ngo banagure urudandazwa rwabo abadandaza bahurumbira cyane cyane hagati mu gisagara cha Bujumbura Ingaruka ni ngorane z'urujya n'uruza umurengera kw'imodoka z'abasuma nkuko twavyiboneye mu karere ka Village Market na Velomoto. Iduzwa ry'ibiciro byo gukota amazu y'idandarizo byatumye imitahi igabanuka. Iyindi nkurikizi ni kudashobora kurangura ibyo bahora barangura nkuko Lionel Mugisha umudandaza w'impuza vyemeza. Ukuronswa ikibanza cyo kubaka hagati mu gisagara si cyoroshe. Uko ibintu biri byunyugwa nuko ibikoresho byo kubaka nk'isima n'amabati bizimbye nkuko nimbona Donatien umwe mu bakotesha amazu ku ibarabara ryitiriwe umuganwa Rudoviko rwa Gasore abivuga. Iyindi ngorane banye n'amazu bashira imbere n'amakoro umurengera asabwa n'ikigo Aubert. Twumvirize Donatien nimbona.
Igihe amakoro amaze kuba menshi cyane natwe cyo tubabije kudugiriza abantu badupangiye. Kuko Aubert ije gutoza ikintu iraraba n'ibintu bihadandariza. Uvuga ati uyu muntu twamutoza kuko ego naho ndonke inyungu si inyungu nyinshi y'ikirengera cyusanga ndiko ndakorera Aubert rwose. Uravye umufuko w'isima kera iyo wagugwa nayo sico kimwe.
Naho amasoko yo mu micungararo nka Jabe Kinindo Buyenzi naho bita kwa Sioni aguma yakira abadandaza biribonekeza ko atazoshobora gushimisha bose ugusembera kw'abahora bafise ibibanza byiza mu isoko nkuru ya Bujumbura kubakura ko icyubahiro Bonaventure singira nkabo umudandaza w'impunzu z'abagabo ku nkengera y'isoko rya Jabe yatubwiye ko bisa nuko atakaza gifise ku ruhande rw'abaguzi ingaruka ni nyinshi iya mbere niduzwa ry'ibiciro mu gihe ubushobozi bwo kugura butiyongera ivyo tubibwigwa na Richard nimubona umuguzi impungenge zo guhomba burundu ziriho mu badandaza bakosa amazu Renova singira nkabo asaba leta kubashigikira mu kubaronsa ibibanza bizwi
nifata akaro nkanje nagiye kugurisha gatungwa ngurishije gatungwa ncandaza hano ngo ndayakuntu noro nkaho nicara narinzi ko nzokora ngo nunguke subize kwa gatungwa ndagasubizeho none ubu nicariye vance ngo mveho ngo ntahe muhira gusira kwicara ko nta kindi kintu mbona noshobora ubu tiko dukomera amashi igihugu kidufashe kutirondera isoko dusubireho cyo kuntu twokwiyungunganya
leta yofata mu minwe ikibazo cizimba ry'amazu Icyo yo kwitwararika ni kugabanya amakori ku bikoresho byo kubaka no kumazu akoteshejwe nkuko Ekonini j'imbere arongoye CFCB abivuga uguheraheza vuba iyubakwa gisoko mfata kibanza yo ku kibanza cha Kotebu byo kunganira abadandaza bakora bahomba nkuko Lionel Mugisha umudandaza w'ivyambagwa abibona abaguzi ku ruhande rwabo biyumvira ko itangishwa ry'amakori yo kwisunga ubushobozi bw'abaguzi bato bato imibereho y'abantu kandi yo kwisungwa muri rusangi mwitunganywa kibijanye n'ipangwa ry'amazu Icyo ni cyiyumviro cha Lionel Mugisha umwe mu bapanze amazu mu gisagara cha Bujumbura.
Nibaza ko ari ikibazo cha leta cohera hejuru kikamanuka kuko nawe nyene ashobora kukubwira ati na jewe bansaba menshi ari nayo mpamvu namwe mpiza nkabasaba menshi. Imibereho kwanza y'abantu bakara kongera abantu babayeho kuko byose biva mu bantu bisigura yuko byose nibaza ko ari leta y'ukuraba.
Hanugwanugwa ko ibiturire abakotesheje amazu batanga bituma nabo nyene bakora bahomba.
Barundi barundi kazi. Nyumba mu gihugu gusa akumva amajambo urimo. Kero Burundi bwa nyabu
Urakoze Diane Ndonse kuri ayo majwi nitohoza udushikirije tumira mate gato mukumviriza kano karirimbo kaduhanura katubwira ukugire two kwiyungunganya kubera kwa matongo yaze
kugara kugero tukarera bo dushoboye bese mu Burundi baragwana bapa matongo ko biteshye kujyana mu mujyango bese mabo bakaba bamayibobo basara bakamuha kifatanya ni mumvi icyo ndabasabye mwese ni mnyikebuke eh Sonny, Diana, Tomujango, the Pichi, Tachungoyara, say, yeah, yeah. Tay Sonny, Diana, Tomujango, the Pichi, Amatongoyara, say, yeah, yeah. Imitima mibi niyo gizuye mu bavuka nyiturite na tunubona ku bw'amatongo inkoto n'amatungo by'amabisa sitsi inganda kitibagiwe cyucu n'amasomo duhana kubw'iziga gusa agatse kakabano ni gasiba guhonyango amatongo yifuti yo nasiba kunyago iyo uvuye mu rukiko nibuba watsinze bakinira misheni makaba gushyize kini twiye kuba makini ugusu na gatoyo uruhukira mu buroko arahomura nibaza ko twakitse ibitoko ndireke guteshe agaciro Burundi bwacu barutse urukundo rwavuye mu bantu twakitse inyamaswa abavuga niyo bahuye bimyonza nyimiswaji
Johnny King, baby.
Stay on me, Diana, Tumujango.
Tugutse abatwumviriza ko ikiganiro ari tujahe cy'ijwi rya Amerika. Uno munsi tukaba turamutse twiheza ibijyanye n'ingorane zifatiye ku ikotwa ry'amazu yo kugiriramwo urudandazwa. Ukugiriranira amasezerano yo gukota inzu yo kudandarizamo bishobora gufata igihe kirekire. Icyo umudandaza yo kwirinda kudafata ingingo gihutihuti. Ukubika ahadata impapuro zirimo amasezerano yashyizweko ibikumu yo bigira ngombwa imvo nuko zishobora kwisungwa mu gihe cy'umwumvikano muke cyangwa matati. Icyo umunyamutahe yo kwitwararika nukuraba neza ko igiciro akoseko kijanye n'inyungu azokura muri urwo rudandazwa. Ikindi nuko coba gikwiranye n'urudandazwa ashaka kuhakorera. Ivyo navyo vyo mukingira kuzokwama yimutse uko bukeye uko bwije. Kugira ngo twumve neza ijanye n'ingorane zo gukota amazu yo kudandarizamwo, tega amatwi ikiyago twagiriraniye n'ujejwe ishirahamwe ry'ubudandaji n'amahinguriro Safe Save Econi nije imbere aganira na mugenzanje Diane Ndonse.
Eka dutangure tubaramutse.
Baramutse neza.
Abadandaza mwebwe mubona biyungunganya gute kugira ngo bashobore kuronka ibibanza badandarizamwo?
Ibyo rero bisaba kuronka ikibanza bubakamo ahantu hegereye abakiriya.
Abadandaza bari mu bantu bitabwaho ku biro.
Uri umudandaza ugitangura aho ntibyoroshe kubera uburyo bisaba ikibanza, bisaba no kuronka impapuro zo kugira ngo bubake abantu, bigasaba n'amahera yo kubaka. Ibyo tubona nuko gukotesha amazu byerekeye abagwiza tubunga canke abantu baba mu mazu bisanzwe ibiciro bitera biduga.
Mwebwe kubganye umuntu akwiye gukogwa iki kugira ngo iryo zimba ry'amazu rireke kuvuna abadandaza?
Leta igashyiraho imigambi yo gufasha abagwiza tunga basanzwe bakora muri ico gisata cyane cyane kubaka amazu menshi mu kibanza gitoya n'amagorofa. Bisaba nuko baba n'umugambi kenshi na kenshi amadeni ariho ku myaka myinshi n'amainteri makeya.
Ibyo biroroshe kuboneka hano mu Burundi kumengo akunze kuva ko amabanki adakunze gutanga ingurane
nka fondo promotion de l'habitat ibyo bintu irabikora na banque nationale de développement barabikora. Hakwiye rero guhinga uvuzi ikomeye izo banki ziza zibikoramo no kurondera n'abandi bandi bo hanze bashobora kwinjiramo bakazana amahera 5% cyangwa munsi ya 5%. Niyo mahera ajanye no gutwara muri iyo migambi.
Turabashimiye.
Murakoze namwe.
Jambo umutumire Pierre Claver ndumwami ndabaramukije.
Mwaramutse ala.
Abadandaza borengera gute ingorane zijanye n'izimba ry'amazu bakoreramo?
Hariho abadandaza bafise uburyo bwo gufata ikibanza aho usanga hari amazu asanzwe ugasanga barayabomoye bakeye bahashira isoko. cyangwa warabonye amagaleri ahahora amashengero cyangwa ahahora utundi tuntu tundi bashize isoko rero ibyo nuko ibiri ikora si leta ibikora ubyikura abayi Bujumbura si benshi biyumviriye gushira amafaranga mu magaleri naha magaleri ubu nahari nzu tukubamwe baciye bahindura byihuta
mwabandanije muvuga amagaleri sinzi ko mwo gisigurira abatari ko baradutahura neza
aha cyane mu gisaga cha Bujumbura harabafise impangu nini impangu nini kero gasanga zarimwo abantu babanyene canke harimwo aho bakorera utubiro naturi ugasanga rero umuntu ariyumviriye arafasha atireka rero icyo kibanza ndagisambure ndagisubiremwo nshiremwo ubuzu buto buto ubutike buto buto uzoshaka ahakorera isalon canke uzoshaka ahashaka restora cyangwa uzoshaka adandariza impuzu canke adandariza utuntu turiya iyo ne twita galeri kwe irimwo utuntu twinshi
nico gituma ivyo bibanza bica bizimba cyane
biracyari bike uravye ibikenewe ntibizontangaza ejo mu myaka biga canke hafi mu muyenza bwiza burya mpango wadisambuye bwe wadishiremwo tugaleri ko abantu cyo bakeneye mu mwanya naho badandariza
hariho abadandaza baganire na mugenzanje Diane ngira mwabumvise aho bavuga ko ikibanza bagikota hagati y'ibihumbi 300 na 500 kandi ntibayunguke mwumva ko atari ukongereza ubukene mu bantu
nahuye ibyo sibiva yuko erega ngo ubwiza bw'inka no kubimwe iyo ari wewe gifise icyo kibanza aho urumva buri umwe ariko ejo niba babiri batatu bane aho giciro kizokoroka nago yakarero abumba basaba amafaranga y'ibanze y'umwaka cyane bagusaba amafaranga yo kwezi y'umurengera nuko babona yuko ari bonyene uwo kugara mupaka wa Rwanda no Burundi ubwukeye ikigice cy'ibirayi cyo cyakiduga kora yuko ibirayi biri ngahe Burundi ntibikwiye uko abantu babikeneye
none ubu amatongara cyagice Papa Records
dusubire tumira mate kumviriza kano karirimbo kaduhanura ukugene two kwiyungunganya kubera ko amatongo yaze
barwana bapa matongo ko bicheshe kujana mu mujyango nshi mrabo bakaba bamayibobo sara bakamuwa kifatanya ni mumvi icyo ndabasabye mwese ni mikebuke eh
Teri soni Mudango, the Haji, the Yara, say, Days on me, Dana, Mudango, the Piki, Amatongo Yara, say,
Imitima mibi niyo yizuye mu bavukanye turi cyana tunubona ku bw'amatongo inkoto n'amatumo by'amabyisa sitsi nganda kitibagiwe cyucu n'amasomo duhana kubwiziga gusa
agatse kakabano ni gasiba guhonyango amatongo yifuti yo nasiba kunyagwa yivuye mu rukiko nibuba watsinze bakinira misheni makaba gushite chini twiye kuba makini ugusu na gatuyu ruhukira mu buroko arahomura nibaza ko twakitsi bitogo dinaga gutesha gakiro Burundi bwatsi barutse urukundo rwavuye mu bantu twakitsi nyamaswa abavunga niyo bahuye bimyonza nyimiswaje
Dusubiye duhi jambo umutumire Pierre Claver Ndumwami izimba ry'amazu bavuga ko ritegwa n'iduzwa ry'amakori wewe urivuga kwiki
Erega buriya amakori yamyeho ingorane amakori yatanzwe yotangwa nande gikunda kubabaza abantu rero niyo amakori aba ku mazu cyangwa kubidandazwa cyangwa ku nyungurose mu ishyirahamwe ryawe nuko iyo yitanze utabona ikivamwo tabona kuri ubu amabarabara mashasha tabona ibitaro bishasha tabona amashuri mashasha tabona umutekano wawe ko wongerekanye n'uko batanze ikori
muvuga rero ko ikori ribavuna kuko badatahura kamaro kacyo
ego bwa mbere ko nuko tabona yuko ingaruka nziza ni nka kujya bona ngo ibintu bya leta kame ngo leta siguyiwe ntamenye cyo leta imaze byukuri abantu twe kugijuka tukamenya yuko twese igihugu ari cyacu kugira ngo ari cyacu rero tutegeza kurondera uburyo kugira ngo kibeho ari umutekano wacu ubeho abana bacu biga amashuri ari abavugwa bavugwe ibitaro bibeho imiti iboneke mugabo by'ukuri ntagira umuntu n'umwe yigira sinda yibazwa ariko ibyo byose nakubariye kenshi biva kutamenya aho rero kugira tubimenye neza tubisigurigwe n'akazi ka leta
ubwo leta ntiyari kwiye kubanza kwerekana ko ikeneye kwisununura k'umunyagihugu imbere yuko mwumvisha gutanga ikori
kugira umwimbu uboneke simvura gusa sizuba gusa nubwo nk'akarero intambamye y'umuyaga nkuba atameza nkuba uhari nta bantu bazova hanze ngo baze umbaza n'umutahe wawo muri igihugu kandi badashobora kuronka umuyaga nkuba ukwiye
mu kurangiza kino kiganiro mutubwire umuti w'izimba ry'amazu yo kudandarizamo
nuko urekura abadandaza bafise imitahe ikwiye bagakora bisanzuye mu gihe atabari ngaha mu Burundi ureka bava hanze bakaza kudana imitahe bagira bati n'ubutungane ntibyigenga nakunduza n'umutahe wanje kubaka ibintu by'amamiliyari hanyuma ejo haza umuntu abinyake sinonge naho nitwara aho ni ngorane iri kenshi
Pie Clavien ndumwami ndabakenguruki
urakoze nawe
Umunywanyi w'ijwi rya Amerika atidondoye yatwandikiye abaza ati mbega umuntu yo kwiteza imbere gute afise umutahe muto arongera kandi akabaza ati afise nk'ibihumbi 50 yogera ku miliyoni 5 arangiza avuga ati mbaye ndabashimira ku kiganiro muzogira mukampa inyishu Pie Clavien ndumwami tanga inyishu kuri ivyo bibazo
icyo kibazo n'ukuri kirumvikana kandi kiratomoye nta mutahe muto ubaho kanatsinda wewe yavuze ko afise ibihumbi 500 500 si make kanaho gura impene 20 urashobora yuko zivyara uko zivyara niko zunguka yego bazigaburira mugabo umwaka uheze kuri ubu zari 20 umwaka uheze ziba ziri 30 umwaka ukurikira 40 n'ukurima nuko iyo warimye hanyuma ukunguka kugira ivyo uriye n'ivyo usigarana ukabishobora ku isoko uko ugenda urunguka niko umutahe uyongerekana nibindi amashirahamwe ayibona amahinguriro rero gutangura umutahe muto n'ubwo byo 10,000 cyangwa 200 cyose n'icyo kimwe umutahe ugenda urongerekana ugatinda ukaba munini kanatsinda bwa makirundi ngo izo zibika zaramagi
Turiko dutera dusozera ikiganiro cyanyu tujahe cy'uyu munsi ariko ya mpamba nitwagibagiye nye ni mpamba w'uyu munsi avuga ati
Murudandazwa nkora ikintu kimfasha nkorera ndagira isuku nkashira ibintu byiza kugira ngo n'umuntu aje asamarire ibyo bintu ko ari byiza kandi nkaganiriza abakiriya nkabakira neza abatwengera kuburyo baryoherwa ukamenga muradi nanyi bigatuma abakiriya bagukunda n'undi munsi baje bakitwara kurondera magaze yawe ukoreramo kugira mubandanye mu nchoti
ino mpamba Niyo duciye dusozerera ko kino kiganiro tujahe. Nshimire mwebwe mwese kuvyumviro mwashikirije, nibagiye na mwebwe mwese mwatwumvirije. Mufise ico muterera canke mutwunganira, twandikire kuri VOA Bujumbura, muvyandike mw'ijambo rimwe @gmail.com canke mutwakure kuri 79 934 57 canke 79 988 73 bagenzi banje Diane Ndonse yatororokanije aya majwi na Jacqueline Segahungu yatunganije kiro kiganiro ari nawe yaranagihagarariye ndabakengurukiye Alain Yves Irankunda mwari kumwe kuri micro ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha
Harumwizero.
Ego cyane. Ni mu kiganiro tujahe mwe ko mushikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turamushimiye mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa ku isi. Chuti bavandimwe mukomeje kutwumva nkuko bisanzwe kuri iyi saha tubagezaho ikiganiro dusangira ijambo
dusangire ijambo dusangire ijambo Mwana mtsinzi mwese mukunda ikiganiro dusangira ijambo mugiye gushikirizwa na Frederic Unikije. Uyu munsi turagaruka ku kibazo twashikirije mu ndwi ziheze cerekeye abategetsi yo muri Afrika bariko barasaba ko abakuru bihugu hamwe n'abandi bategetsi bakomeye batokurikiranwa n'ivyaha bikomeye bagirizwa mu gihe bakiri mu mabanga yabo. Amashirahamwe ya societe civile yo mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika aherutse kwandika asaba kwivyo byo kwiyamirizwa kuko ari navyo ngo kenshi na kenshi bituma abategetsi baca bashaka kuguma ku butegetsi kugira ngo ntibakwitwe intahe mu gahanga. Reka twumvirize bamwe mu bashinganye twavuganye Professeur Pacifique Manirakiza, Professeur Juvenal Ngorwanubusa hamwe na Docteur Salomo Baravuga. Abo bashinganye bose turi kumwe mwaramutse neza.
Mwaramutse.
Yambo.
Mwaramutse neza. Uyu munsi rero mu kiganiro cy'umunsi twakoranije aho bashinganye kugira ngo tuyahaje ikibazo gihambaye cyane rwose ikibazo cavuzwe aho abashikiranganje bajejwe ubutungane hamwe n'abashikiza manza bakuru mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika bakoraniye i Addis Ababa mu gihugu cya Ethiopia aho bari ko arihweza cyane cyane sentare ya Afrika ika mu byo bihweje ingingo zavuzwe ko cyane rwose akaba ari ingingo zivugwa ko menshi ingingo zo guha ububasha abategetsi bari mabanga yabo nk'abakuru b'ibihugu n'abandi bategetsi bose bakomakomeye muri leta bwo kudakurikiranwa niyo sentare mu gihe bari mu mabanga yabo izo ngingo eka zariko zirashikirizwa zaravuzwe ko ibitari bike hatari kumwe nawe bashinganye ko mwavyumvise n'abashinganye bose bamwe banonosoye ivyerekeye utungane aho novuga nka Professeur Pacifique Manirakiza turi kumwe kandi n'undi mu Professeur Ngorwanubusa Juvenal nawe nyene akaba yarabaye umutegetsi yarabaye n'umushikiranganje jejwe akazi
z'akazi
mu Burundi tukaba turi kumwe na Docteur Salomo Baravuga nawe nyene akaba ari umwe mu bavugizi ba mimirwi itandukanye nawe nyene ifise ikurikiranira hafi cyane rwose ikibazo tugiye kwiga ikibazo cerekeye ukuntu abakuru b'ibihugu bari mu mabanga yabo batokurikiranwa n'ivyaha bo bakoze ibyo byaha tukaba twokwibutsa ko harimo ibyaha bya genocide kandi ibindi byaha byo gucyoza agateka kazira muntu narinze kubatevya rero nashaka ubwa mbere na mbere mbaze abashinga ntahe ukuntu ubwa mbere na mbere bakiriye ivyo bintu byariko birigwa reka dutangure kumushinga ntahe nonose ivy'amategeko Pacifique Manirakiza.
Urakoze Federico nashaka imbere yo kwishura ico kibazo ngire kakantu ku muntu yo kwita intangamarara mu mategeko mpuzamakungu biremewe yuko abategetsi bakuru bakuru cyane cyane nk'abakuru b'ibihugu canke abashikiranganje bajejwe migenderanire no kufashanya n'ayandi makungu hamwe n'abaserukira ibihugu byabo mu mahanga kubera amabanga makuru makuru bajejwe yo guserukira igihugu amategeko araborohereza muri bimwe bimwe nko kudashobora gufatwa gukurikiranwa n'ibindi bihugu iyo bariko ararangura ayo mabanga ariko rero ivyo naho biri uko kubiraba ibintu by'ivyaha amasezerano mvuza makungu cyane cyane ayashyize hama sentare makuru makuru tuzi nk'isentare yo gucira imanza abagize uruhara mu mihonya y'ubwoko mu Rwanda abagize uruhara mu bindi byaha muri Yugoslavia n'ahandi bina ya sentare nkuru ya CPI amasezerano ashiraho ya masentare yose aracira imoso kudahanwa bisunze igihagararo cy'umuntu canke akazakora sinibaza rero yuko byoba byiza muri Afrika igihe turiko turarondera gushiraho igisata muri sentare hasanzwe cyo fasha mu guhana byaha bikuru bikuru nk'icaha cy'umunyu bwoko sinibaza yuko byoba byiza umuntu avuze ati abategetsi n'abandi ntibohanwa kubera amabanga yabo.
Ego me reka tubaze no mushyantahe Juvenal Ngorwanubusa Professeur Juvenal Ngorwanubusa Pacifique anonose amateka aratubwiye aribukije atanze intangamarara avuga ko n'ibintu bizwi cyane rwose ko hariho amateka yorohereza mpuzamakungu yorohereza abari ku butegetsi mbega ivyo ubisanzwe ntibituma cyane cyane nk'umuntu ya Afrika ntibituma abantu bashaka kwitwaza ayo mateka bakingira ugasanga nti bari ko arubahiriza gateka kaza muntu ikabagakora nubwicanye
kenshi na kenshi abakuru b'ihugu araho bashira ku mikono ku mategeko buza makungu menshi batazi inkurikizi zizokurikira ugasanga bashitse amategeko bibaza ngo bizofata abandi nk'akarorero nk'aha mu Burundi hari itegeko rigwanya ibintu by'ibiturire mugaca yishyiraho amategeko atuma hari abantu badafatwa no muri iryo tegeko nyine ryavuye i Roma urabona ko bajeze ku mukono bibaza ko bizoraba abandi kamwe ngo niba abana bariko baragwana iyo rugeranye ko bagakubitana ingumu zo munda bacavuga ngo izo munda ntizarimwo kandi batigeze bavuga izarimwo bagitangura ubu rero kuri ibyo byaha bikomakomeye nk'iho nyabwoko kenshi na kenshi bigirwa n'amareta iyo mareta nayo akabasubagwa n'umukuru w'igihugu none badafashwe wumva hofatwa abandi ni nacyo gituma jene yumvira yuko ibyo dushaka amategeko yacu agomba kuyaca iruhande nibyo ari yange sombi yuko dahana batanguye kuko bashaka ko ruca ku mugufi aba ari we wenyine afatwa ku bwanga ingo mbere babikuye yuko imbere yuko umukuru w'igihugu aja mu kibanza babanza bakaraba ko yera kugira ntaje muri ico kiringo bazi neza ko ashobora kuba umwicanyi rero ku bwanje niyumvira yuko iyo ngingo bashikiranganje ubutungane bafashe ni mbi cyane iyo batashaka ko biba bageze kujya ku gihugu cya Leta Zunze Ubumwe zagize ati jenti binyerekeye mugabo kubishyira ko umukono ugaca utangura kubona ko bikoreye ukagomba kubivamwo ibyo n'akamara maza jenti yumvira ko Afurika izofite imbere abashikiranganje bagira bafata ingingo nk'izo
Dr. Salomo baravuga namwe icyo kibazo dati ko mwagikurikiranye iyo ngingo kubona yarizwe kubona hariho abategetsi bashaka ko ishirwa mu ngiro kugira ngo bakingigwe ibyaha byose bakora abavyaba ibyaha bito canke binini mwebwe mwayakiri gute
bwana Frederic ndagira ngo nongere bashimire nanone byimazeyo uburyo mugerageza kuduha uru rubuga kugira ngo tuvuge icyo dutekereza kuri ibibazo bibera muri Afrika biteye agahinda seyishavu nibyo abanyarwanda bavuga ngo nagahoma munwa impamvu mbivuga nuko nkatwe muri Kongo ibintu turabimenyereye cyane ibintu by'abantu bagenda bagakora amakosa marorerwa atabaho ntibabihanirwe murabona nka ba bantu bagiye ku abasirikari umusirikari usanzwe mu gisirikari baragiye bafata abagore ku ngufu mu 2012 mu kwezi kwa 11 igihe mu Ventura riri kurwana n'abasirikari ba Kongo abo bantu mwakurikiye mwumva yuko abo bantu batigeze abihanirwa nibyo gusa umuntu agiye mu mateka ya Kongo usanga umuntu wese usanzwe ntajya abihanirwa abantu bafashe ibyemezo rero muri iyo nama bagiyemo ye numva no gukomeza guteza imbere ibintu by'ubwicanyi ibintu by'ubusambo ibintu by'amafuti yose ashoboka y'amarorerwa abera ku mu mugabane wacu wa Afurika ndakeka bitagamije rwose kutuzanira amahoro nta mutekano bizatuzanira bizatuma Afurika ikomeza kuba ahantu hatari itegeko ahantu umuntu agenda bakamufata nk'igikoresho ahantu uburenganzira bw'ikiremwa muntu butazigera bwubahirizwa niko twabikurikiye na niko twabibonye duhereye ku bintu byabaye vuba ngaha muri Kongo rwose n'agahoma munwa no muri Centrafrique murabona ko ariko bizagenda biya bintu by'amategeko ya ministri bagenda batora bya buri gihe ibyo bintu bizatuma duhora dupfa nk'ibimonyo niko navuga
ariko Professor Pacific Manirakiza hariho ibintu byigaragaza iyo nk'umukuru w'igihugu canke abategetsi bari mu mabanga yabo akomeye barongora ibihugu usanze barikora tumwa ko muri sentare umwanya wose twofata karori nko muri Kenya aho perezida Uhuru Kenyatta na vice perezida wiwe William Ruto bama batumwe ko muri sentare impunza bakungu ivyo ntibituma batitaho amabanga yo kurongora igihugu kugiteza imbere eka kwitaho ibibazo bikomeye cyane rwose biri muri ico gihugu
mu bisanzwe nibijya nahereye ko ibi amategeko agerageza korohereza abategetsi no kugira ngo bashobore kurangura imirimo yabo ya misi yose imirimo batorewe iyo rero hari ibintu bishobora gutuma batabandanya iyo mirimo yabo haba gukurikirwa mu masentare canke n'ahandi urabona ko atari byiza ibyo icyo ko karero mutanze ko muri Kenya mu prezida Uhuru n'icegera ciwe Ruto baza baritaba muri hari irahe kuburana nibyo barafite ingaruka ku ntuze barafite ingaruka ku mabanga yabo bajejwe je byo ndabizi kubera nk'igihe bajya abandi bibya bibyihebe batera hajya muri Kenya niho narindi hanyuma ndabona ukuntu abanyagihugu bagowe abanyagihugu bariko barera gutejya no hino hanyuma hijya naho kabona yindi televiziyo kirerekana umukuru yatowe nabo abanyagihugu nyene ariko arekurikiranwa irahe abanyagihugu bari bakeneye yuko uwo mutegetsi wabo ahashika aharenguka akabahumuriza hama akababwira n'imigambi afite kugira ngo abakure mu kaga urumva rero ibyo birafise ingaruka mbi ariko naho ibyo naho bifise ingaruka mbi sukuvuga yuko abategetsi boca boroherezwa ku buryo badakurikiranwa mu kintu na kimwe kuko mu mabanga bajejwe nta muntu yohirahira ngo avuge ngo mu mabanga bajejwe gukora ibyaha ibi n'ibi birimwo ndabivuga simbivuze mpere kubyo muri Kenya mugabo ndabivuga muri rusange yuko mu mabanga bajejwe abategetsi nta kwica nta guhohotera abantu birimo ni nacyo gituma iyo rero bakoze nk'ayo maroregwa bategerezwa kwita ubutungane hanyuma ubutungane bugakurikizwa
hari n'ikindi kibazo gihambaye Professor Juvenal ngo bwarumbusa ikibazo kijanye n'ayo mategeko akingira abategetsi bari ku butegetsi bakirongora amabanga yabo hariho cyane cyane muri Afrika urabona ko hariho abategetsi batwara bagatwara imyaka myinshi cyane gose gushikaho ubuzima ikamagara ashaka kubakika mu gihe bishitse naho ugasanga kenshi bashyiraho inshuti zabo abana babo ubwo se kugira ngo ntibakurikiranwe kuri ibyo byaha nyene bitabakurikirana igihe bari mu mabanga yabo
nyemwe wabitoye uti kuki burya ajye bavuga ngo kugira aba bakingire mu mabanga yabo nukumva gukingira abanyagihugu nabo nyene amabanga yabo ntashobora kuba amabanga mabi amabanga ya mari meza no mu bya politiki kera baravuga bati ntagira igihugu na kimwe kizoja kwivanga ingene ikindi gihugu cyitunganya ubu ibyo biratanguye kuba birahebwa bukebuke ubu mbere hari abantu banavuga bati turafise uburenganzira bwo kwinjira mu bindi bihugu igihe tubonye ko kiriko kirengata akazi na muntu n'umwigira bita droit d'ingérence ubu rero umuntu aretse umukuru w'igihugu kanaka agatangura guteranya abanyagihugu biwe agahingoho bamwe abandi ntazibahe agatangura kwica bamwe urya nkabyara imana iyo baca bagira bati n'irya ntwari we baca bayikura hamwe yihonye bwo byatangura kumbure baba bakijije abantu ico bita n'ahandi babyetse yo ciba nka bimwe bita non assistance a peu plan d'ange umuntu agira ariko arahuhera n'umutabare n'amasentare akazi kayo ni ukugira assistance a peu plan d'ange bakabuza umuntu babona yuko agira amara abanyagihugu biwe bakamushira imbere y'intahe ni nacyo gituma rero usanga benshi bagira bati kugira simfatwe reka niba amatora uko nshoboye kose ngume ndwara gushika yeza garuke gutyo nta muntu n'umwe azontumbera cyangwa akashira n'ivyo uwashobora kuzomukingira ariko naho umuntu yogerageza akamara imyaka 5, 10, 15 iyo myaka ni mike ku muntu ariko ku gihugu burya si byinshi impera n'imperuka bazabatera bafatwe ni nacyo gituma amategeko yokurikira ingene isi irikiragenda amategeko agatangura guhangara abantu bose kuko uretse ujya mukuru na muto yazoheza yica abantu ndafata
Dr. Salomon baravuga mbega igituma nkuko nabaje abandi igituma kenshi na kenshi usanga abategetsi muri Afrika baguma ku butegetsi igihe kirekire si kugira ngo ntibaze bakurikiranwe ibyaha bagirizwa canke boba barakoze
ego bwana Frederic nkuko umuvandimwe amaze kubivuga mu kanya nibyo mu byukuri kibazo naho kiri uko abantu ahanini abenshi bagera ku butegetsi babanje gukora amarorerwa noneho kugira ngo azabashe kubugumaho akavuga ati basisi ngoma gukurikiranwa no kwirinda ibihano baba bari guhunga ibihano hanini kuko nk'ibintu byo kujya guhindura amategeko nshinga nkuko turi kwibona bishaka kuba muri Congo bishaka kuba mu bindi bihugu namwe mutayobewe ni impamvu zo kugira ngo abantu batazigera bakurikiranwa kubera ko baba barashyizeho ayo mategeko abarenga ariko nyamara twaza kureba mu bihugu byateye imbere mu rwego rwa demokarasi nko muri Israeli mwakurikiye ko wahoze ari premier ministre Udolmer yarakurikiranwe ubu ngubu ejo bundi bagiye kumufunga imyaka 3 ibyo bigaragaza ubushake abenegihugu baba bafite bwo kubaka igihugu cyabo kugira ngo batere imbere bubakire igihugu cyabo muri Afrika rero hanini ni ukwikanyiza umuntu abashaka irye gusa kugira ngo agume ku butegetsi atazigera buvaho ibyawe nimwaboze muvuga muti Imana ikazarinda imuhamagara kiburiho kugira ngo batazigera bamukurikirana cyangwa asagashyiraho umwana bagashyiraho umugore wagashyiraho umwishwa we bikaba ibintu by'akazu nk'uko abanyarwanda bavugaga muri za 90 bihinduka akazu ako kazu kakaba ari akazu ko kurinda ibyaha ko kurinda abanyabyaha ntibazigere babikurikiranwamo nta demokarasi dushobora kugira nta majyambere mu rwo rwego kuko ibyawe n'ibyo kwikanyiza ibyawe n'ibyo guhora umuntu ashyira mu gifuke ntazirikane ko na rubanda nabo bakeneye kubaho
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro vya radiyo Ijwi rya Amerika tubashikiriza iminsi yose kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu ku Ijwi rya Amerika 104 ibice bitatu FM i Kigali no kuri radiyo inshuti ya bose 88 ibice bitatu FM. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email radio yacu aerobaz@gmail.com na Facebook kuri adresi radio yacu no kuri www.radioyacu.voa.com. Ikiganiro dusangira ijambo kirabandanya. Hariho Pacific Manirakiza abatetsi cyane cyane bo muri Afurika eka n'abandi bavuga ko naho hari demokrasi abantu bateza kuja amatora agatora mu butegetsi bitoreye ariko kenshi na kenshi abanyagihugu ngo baba bakwikuraba ukuntu abakuru b'ibihugu bo muri icyo gihe barongoye igihugu iyo bagiteje imbere iyo ibintu byose byagenze neza bakwiye kwihoza na bijya biringo bahora bavuga ubwo si ubundi buryo bwo kuguma ku butetsi
mu bihugu biteye imbere mu bintu bya demokrasi ibyo ntabihari ntabihari ariko impamvu ni nyinshi impamvu kubera hariho ubundi buhinga bwo gukontrola ukuntu abantu batwara ariko mu bihugu demokrasi taratera imbere ibintu by'ibiringo ni ibintu bitegezwa kubaho ni bitegezwa kubaho mu gihe abantu bakiriko barirondera bakiriko ararondera uburyo bwo gutsimbataza demokrasi mu bihugu iyo rero abategetsi bamwe bavuze bati no kugumizaho abari bahari no kugumizaho cyangwa wahahora kuko tutazi neza imbere ukuntu hasa hashobora kuza uwundi mushasha agakora asubiza inyuma igihugu uradi ntambwe ubundi yaragishikanye ko ibyo nibaza navyo nyene ko ari uburyo bwo kubwira umuntu agume ku butegetsi nyene nkuko nabivuze nibaza yuko mu bihugu usanga bitaratera imbere muri demokrasi ibyo ntivyotegerezwa kubaho umuntu yogira ikingo ciwe hama giheze akaba kamusezera neza akabandanya afise icubahiro n'iteka giwe hama uwundi mushasha akaza hama igihe igihugu kicacho cyose kizubona yuko kimaze gutera intambwe ishemeye mu kubahiriza agateka kazi na muntu mu kubahiriza uburenganzira bwa bamwe naba bwo kuja hamwe bakaseru ivyumvira uko baziyumvira nibaza kwico gihe hama n'ubu n'ukuronka ubutungane nabwo nyene bwigenga bushobora gutunganiriza abantu bose ico gihe umuntu ashobora kugira ati ibintu by'amamanda ntibikenewe.
Professor Juvenal Ngogwa n'ubusa mbega namwe murabona ko nk'abategetsi bavuga ko batwaye neza canke ibintu byagenze neza igihugu cyate imbere eka bashobora kongerwa ibiringo batarinze kuraba ibiringo bamaze kutwara bakaguma batwara kugira ngo igihugu gitere imbere ivyo n'ibintu umuntu yoshira imbere aho
bwa mbere ya Frederic no ico no kubwira nuko kenshi na kenshi abantu bariteranya bakibaza ngo demokrasi n'amatora gusa hariho umutegetsi w'umurundi igeze kuvuga ngo twaratuye n'abanyagihugu bona indege twoyishora twayeho dushaka oya demokrasi ni ugutwarira igihugu cyose watsinze na utsinzwe ntatsindweho ikindi bakunda kwiteranya ni ukwiyumvira yuko kumara iminsi myinshi ku butegetsi aribwo butore je no guhakarorero nka mu Burundi umuntu abarundi bose mu budasa bwabo biyumvamwo ni Rwagasore Rwagasore twaye amezi ukwezi n'inusu mugabo twese turacamuhurumbira turacamuririmba kandi turamwumvikana ko twese ariko wamaze imyaka irenga cumi ngo nuko yahiritse intwaro ngaheza ngo yitwa inshungu y'i Burundi naye handi iyo tuba twarabo watwaye neza kurusha abandi jewe n'ukuri nihweje usanga nkako nko mu Burundi watwaye akateza imbere igihugu cane ariza gaza none bagaza ca agaruka akagatwara igihugu imyaka yose kandi atigeze atorwa kandi rimwe rimwe n'agatera kazi na muntu karahungabana
ariko hariho mushiga nahe Juvenal Ngogwa n'ubusa ariko hariho abavuga ko nawe yatwaye nabi kuko benshi batwaye nabi mugabo ubutegetsi bwose ari bubi bukarusha ubundi bubi cyane suvuga ko nabwo bwari bwiza
oya nta urya nuko atankumiyiga ya nta muntu atwara nawe nyene n'umuntu nta muntu ashobora gutwara neza kurusha abandi kandi gutugira ikiringo kinini iko gutwara neza aho muri Amerika umukuru y'ucaho ntarenze imyaka 8 ariko niwe atwara nk'isi yose ntaca abinyima ya bongo yamaze 40 nuko umuntu wese yokorera igihugu agaheza gakutse kiki noneho yakoze akaruhuka hanyuma abandi banyagihugu bagaheza bakamusubirira kubera nako nakurya kugira ngo umuntu agume yitoza igihe cyose ni nk'ugusuzugura abandi banyagihugu nk'uko umengo ntibashobora kugira ngo batware igihugu nari nyene biremo akano gasuzugura
no kwibutsa ko muri Amerika ikiringo ari imyaka 4 bakamwongera imyaka 4
ukiyongera rimwe ikanatwe bwa ari 5
ikoza
akiyongera iminsi imyaka 5 ntacu
iyo abanyagihugu bagushimira
aho nyene kujya kugumaho bagushinya gushima rimwe
tugarutse ku
muri Canada ashobora gushima igihe kinini umugambwe wawe ni wagira igihe ukagira uti oya tubise bisabandi nabo
tukiri kuri cyo kibazo
mu Buswisse ho nta numukuru igihugu ariho mbere ushimye ariko ntikiri buze gutwagwa neza n'ico gitunze kurusha ibindi
n'izo nibyo
ni muri demokrasi hanyuma tukiri kuri cyo kibazo nyine cerekeye amateko atokurikirana abategetsi ba kirongora amabanga yabo hariho ikindi kibazo gihambaye cyane rwose cyane cyane abanyafrika abategetsi bo muri Afrika bidoga cyane rwose kuri ya sentare impunza bakungu kuko babona ko gushika ubu aribo bakurikiranwa hariho abandi bashobora kuba barakoze ibyaha ntibakurikirana mbega uko gusaba bashimitse ko iyo sentare tubakurikirana suko naho nyene bohava batoramwo abategetsi bo muri Afrika bakurikiranwa baba abategetsi bo mu bihugu atako byifashe mu byerekeye butunze mushinga ntahe Pacifica
hariho akantu mushinga ntahe Juvenal yigeze kuvuga ubwa mbere avuga ati abakuru b'ibihugu igihe bariko barashira umukono ku masezerano mpuzamakungu harahumengo ntibabonye ibirimwo ivyo rero byarigaragaje cyane cyane kuri sezerano mpuzamakungu ryashyizeho irya sentare ikirimanza irya sentare mpana bya ikirimanza irahe ibihugu byinshi byashyize cyane cyane muri Afrika byashyize urukumo kuri iryo sezerano hanyuma hari n'abari ko barakurikiranwa kubera iyo sentare ifite uburenganzira bwo kwakurikirana kubera barihaye ubwo bubasha ariko rero ntagwa nkagaruka uravye cyane cyane iyo sentare imaze imyaka 10 ukundi ikora hari aho rimwe na rimwe ugira uti aba bakuru b'ibihugu ba Afrika ntibarirabusema kubera iki ntibarirabusema kubera hari igihuraba ayandi mabi akorerwa hirya no hino ariko kubera usanga aho hantu ibyo bintu bikobera akorerwa ibihugu bya rutura bihafize inyungu nyinshi bigaca bigira biti oya ibiye si ibintu byoja imbere y'ijya sentare kubera dukeneye kuzana amahoro dukeneye gushyiraho umwumvikano hagati mu bantu ibyo byaribonekeje atari hake muri Palestine cyane cyane Palestine hariho ibyaha bitabike byahakorewe byinshi bikabyegekwa ku gihugu cya Israel ariko iyo bagerageje bagakora kuri ibyo byaha urabona yuko hari ibihugu bica bihesha kandi ibyo bigaca bikamizwe n'ingoma hirya y'ejo mwarabonye ibyashyitse muri Siriya naho nyine bagira bati reka tubaze sentare mpuzamakungu turabe ko hari ico yofashamwo kugira ngo kwirikirane abakoze ajya amaba ari kabera muri Siriya haciye imyaka ingahe ariko kubera ibindi bihugu bibiri cyane cyane Ubushinwa n'Uburusiya buhafise inyungu zitari nke bwararahiye burarengwa yuko sentare mpuzamakungu ataruhari ifise muri bijya ntuze urumva rero ucusanga hasigaye abakene abohora abantu badafise ingufu mu rumengo niho sentare ica cyane cyane yibanda kubera ariho byoroshe urabonye muri ibyo ukuntu byagenze urabonye n'ahandi ukuntu byagenze ariko icyo susu kuvuga ko byoca bisigura yuko abanyafrika bashatse gushyiraho sentare yo guhana ibyo byaha
bahanga n'abandi banyafrika ndi bazuka atakibazo cyakirimo
namwe niko muyona mushya ntahe Juvenale ngo bwo nubusa
ego ndemeye yuko nivyo ijya sentare arahumengo cyane cyane ishimike cyane cyane kubugu bidateye imbere ariko itegeko iyo ririho ntiriba ryagiriwe umurwi uyu cankuri abantu uzokurikirana umuntu nashobora kuvuga ngo jewe ndi mu nkurikirana ko mudakurikiranye uriya navuga ati ngurikirwa kucaha nakoze nayo kugira ngo ndi mu nkurikire kuko nurya mutamukurikiye jewe mbona ko ari kuyerohereza icyo umuntu yosaba nuko abakuru b'ibihugu byo muri Afrika bakwemera kitaba ijya sentare hanyuma natwe turondera ko gataka kamutina mu ndo ku isi yose yakurikizwa tugasaba ko ijya sentare irondera n'abandi noneho nujye mutegetsi muri Serbia bari bamufashe gutya kandi n'abandi bazobafata ariko uwo muri Afrika nta ndikiki nyuma yuko badafata abandi ngo nawe ntafata ubikosha n'umudikogwa ku gatwe k'umuntu yarinde kuraba kundi nawe yafashwe
ego me ivyo nivyo reka rero dusozera ikiganiro ndabona ko tuzokigaruka ko ndabona ivyo twoyaga kuri ico kibazo ni vyinshi cyane rwose ariko nashaka dusozere ngaha uyu munsi mu nkundiye zosubira kubatera kamu nashaka Professor Pacifique Manirakiza mutubwire kuntu mwebwe mubona ibintu byogenda mwihweje ivyariko birasabwa na sentare mega ku ibintu byemewe n'amateko ibintu nyakuri ibintu nk'abanyagihugu bashiri imbere ineza y'igihugu cy'amabere y'igihugu agateka kazi ya muntu ikintu boshiri imbere ikintu cyokorwa kuvyerekeye n'inzo nkingo zariko zirashikirizwa n'inkibi
ikintu je nibaza cokorwa nibaza yuko abakuru b'ibihugu aribo bazoshikirizwa ijyanteguro ijyanteguro yagizwe n'abaministre nibaza yuko boraba bakaca ikibazo hirya no hino bakibuka cyane cyane ibyo bemereye abanyagihugu babo abanyagihugu bo muri Afrika mu mategeko ngendegwa ko y'umuntu yari yashyira hamwe y'ibihugu by'abanyafrika New African hamwe onabiravye n'imigambi mikuru yari yashyira hamwe nyene barashimangira cyane ku ntumbero yo kudasazira indava ukudahanwa kw'ivyaha umushinga ndahe jibe nayo yigeze kubivuga ku buryo amategeko aha n'uburenganzira abashefu in UAFKN gushobora kuja nko mu gihugu ibona yuko gateka zina muntu kariko karahohoterwa imwe bigaragara nico gituma rero nibaza yuko bakwisa gatana mpembero bakibuka ayo mategeko ngendegwa ko aranga ryashira hamwe nibaza yuko batokwemera yuko abategetsi nabo nyene badahanwa ahubwo je murabo babishiramwo bakagira kujya yandi mantu ze yandi masezerano mpuzamakungu avuga yuko atamuntu ashobora kwinyegeza inyuma y'igihagararo ciwe canke yakazakora hanyuma ibihugu byonyene bikazoraba bikagira biti jewe akoko kakirimwo sinemeye gushira umukono kuko iryo tegeko bazoba bashinze ibyo nibyo byakozwe no muri ya sentare mpana bya hirahe hari ibihugu bya rotura tuzi byaretse kujamwo nka Maroc Tajiniri Uburusiya n'abandi cyane cyane bavuga bati igihe iyo sentare ishobora gukurikira umukuru w'igihugu cacu ntidushobora kwijamo
ego me musozera mukanya gatoyi kandi Professor Juvenal ngogwa n'ubusa nashaka namwe mutubwire ikintu mwona cyokorwa kugira ngo abanyagihugu cyane cyane barongorwa muve ko batekaniwe
muzi kuri ijya namwe iri kibera bisabeba burya yagizwe abakuru b'ibihugu bazi ico baje gushikako hajya bijya bashitse ko bashikira nganje n'izo n'abakuru b'ibihugu bazoca bemeza kugira bikingire hanyuma rero icyo novuga nuko abakuru b'ibihugu imbere yo gushira umukono ku masezerano abahuza umwe wese nabareka kubesha arabe ibyo afite mu mutima kuko haraca kwishira ku mukono azi neza ko atazobikurikiza no kwanga akarorero ngaha muri aka karere k'iwacu ari ibihugu uko ari bitanu biri mu bihugu by'ubuseruko impera n'imperuka ngo bizotera bifatane bitwagwe n'umukuru w'igihugu umwe iniyo politiki ariko buryo wosetsa ku mutima w'umukuru w'igihugu umwe wese ukwiwe arazi neza ko atazashaka n'ibyashika azozoca batangura kunana ariko barabize ko umukono nizo bijya sentare yirahe nuko nyene bapfuye kubishyira ku mukono kugira ngo abantu babone ko ari abantu bakunda abanyagihugu cabo bakunda demokrasi ariko bazi neza ko batazokurikiza icyo nosaba rero nuko ndetse no kugira ngo ntibafate nsaba ijya sentare yirahe kurungika abantu mbere mu bihugu byose bakaraba neza abakuru b'ibigo ariko barengana gatoya kazi na muntu kugira bagirire dosiye bazabatebe babafate kuko niho abanyagihugu b'ibihugu bokumva ko bakingiwe naye handi babarekeye abakuru b'ihugu babo imwe rimwe baca batangura kubica ahubwo amakungu azaba aheze abanyagihugu b'ibyo bihugu ahubwo rya tegeko nirikurikizwe bifate bose n'abanyafrika barimo
ego me professeur Juvenal ngogwa nubusa ndagushimiye cyane gose kukanya watuye kugira ngo tuganire ndagushimiye nawe professeur Pacifique Manirakiza nawe docteur Salomon Baravuga ndabashimiye cyane gose mwese kukanya watuye kugira ngo tuganire ikibazo ni kibazo gihambaye cyane gose tuzogaruka ko mwakoze cyane
mwakoze nawe
urakoze professeur
turabashimiye namwe nshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cyo munsi dusangira ijambo mwakoze kudutega amatwi